Lira Congo, Lira Congo, Lira Congo, Baye, Lira Congo, Baye, Congo, Baye, Congo, Baye, Lira Congo, Lira Congo, Lira Congo, Baye, Lira Congo, Baye, Congo, Baye, Congo, Baye, Congo, Baye, Congo.